Mukigana niro giha ijambo abatumumbiriza kuri radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Turi kumwe na Atanaze Mbonimpa ayoboye ishyirahamwe tubane. Turi kumwe kandi na nyakubahwa administrateur wa commune Gihanga Ndayisaba Leopold. Turi kumwe na Minani Herman akura inyungu mu giterwa tugomba kuvuga ko citwa Jatropha. Igitegwa mu kirundi bita ikivura hinda. Ndagomba ntangurire kuri Atanaze Mbonimpa ku gashimwe aheruka kuronka agashimwe Energy Globe Award ko muri umwaka w'2014 yahawe na Fondation Energy Globe yo mu gihugu cya Autriche. Washobora kuducira ku mayange ku vyerekeye ka gashimwe n'ukugene mwakakiye nico kari kagenewe.
Nashimwe bise Energy Globe Award namagatangwa umwaka utashye na fondasyo yitwa Energy Globe yo mu gihugu cya Autriche. Umwaka rero kahawe ishyirahamwe tubane turongoye kubera twagize umugambi witwa ikivura hinda mu ntara ya Gihanga. Ugashimwe bakaronkeye Nairobi mu gihugu cya Kenya, duhuye n'abandi bagenzi bacu muri Kenya, muri Tanzania n'abo mu Buganda bashoboye gutorwa mu yindi migambi yose muri uyu mwaka w'2014. Nagashimwe rero kadushimishije kubera kwiye akamaro abanyagihugu urazi ibikorwa twatanguje uyu mwaka.
Hanyuma tuze rero kuri icyo gitegwa Jatropha, iyi association yanyu tubane iriko iragerageza gukwirakwiza mu gihugu. Mu minsi yahera twageze kuganira ku vyerekeye icyo gitegwa n'akamaro kacu. Nibihe mumaze gushikako, intambwe mumaze gushikako, ni intambamyizo wazikiri imbere mwoshobora kubiducira ku mayanga?
Mu mezi yaheze twaraganiriye mu ntango z'umugambi, aho tugeze rero ubu tugeze mu iherezo ryawo. Tumaze gushikako ni byinshi, urabye abanywanyi bashoboye kugitera mu ntara ya Gihanga, urabye inyigisho twamaze gutanga, urabye akamaro amaze gukuramo haba gukora amavuta n'uko bigisha ingene bazobikoramo ifumbire mu minsi iza, urabye amanama tumaze kugirisha n'abanyagihugu n'abajeje umutekano bajejwe gukingira ibidukikije, urabye abasingira ikibera cy'imeza cya Rukoko, urabye abajejwe intawaro muri komine ya Gihanga. Tumaze kugira ibiganiro bitari bike tubereka ingene bokura akamaro kenshi muri icyo tuvura hinda. Yaradushimishije rero kugushika uyu munsi, baza ko abanyagihugu ubu bageze nabo gufata mu minwe icyo giterwa kikabagirira akamaro, kuko baramaze gushora tukabaha amafaranga, baramaze kuronka n'inyigisho zitari zike zijyanye n'icyo giterwa.
Radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro giha ijambo abatwumviriza. Tuze kuri nyakubahwa administrateur wa komine ya Gihanga Ndayisaba Leopold. Kubiberekeye nkuko Atanasi ariko yabivuga, ndibaza ko ariko aragerageza gukwiragiza icyo gitegwa mu karere kanyu. Nuruhe ruhara mufise mu kugerageza kumvisha nk'abanyagihugu ku byerekeye akamaro k'icyo gitegwa? Icyo gitegwa mubona kigeze he mu karere muyoboye?
Murakoze cyane. Icyo gitegwa kikivura hinda mu komine ya Gihanga arakirima, bakaba bahurikiye mu mashyirahamwe. Nkavuga ko icyo ari ikintu cyiza cyane kugira ngo bumvise umugambi abantu banza kubashyira hamwe, binorohe no kubaha inyigisho, mbere no kubakurikirana. Hanyuma natwe nk'abagize intwaro ntiduhengekanya guhimiriza abenegihugu turongoye kugira ngo batere icyo gitegwa, narijya gifise akamaro kenshi cyane, haba mu gukingira ibidukikije, haba mu kwiteza imbere, mu guteza imbere ubutunzi bw'imiryango, ko wakirimye arashaka kubungukira akakora amahera atari mazima. Rero kudushiri tuzatageza haba mu manama tugirisha abarongoye abandi, haba mu manama tugirisha abanyagihugu mu mitumba, bageza kubabwira yuko icyo gitegwa bari basanzwe bakoresha mu gukingira imbibe, bari basanzwe bakoresha mu gushinga uburimbi cyane mu kuzitira ingo, ko icyo gitegwa gifite akamaro ntangere, ko boshobora kucijukira mbere bahagitera n'ahandi, narijya gishobora no kubana n'ibindi bitegwa mbumbarugo. Mu by'ukuri turiko turagerageza, naho intambamyi zisa n'izihari, tubaza ko ku by'ukuri abanyagihugu batari bake badashobora kumva icyo gitegwa, maze nabo bakaba
muravuze izo ntambamyi. Muzi ducira ku mayanga izo arizo intambamyi nyamukuru?
Iyi ntambamyi ya mbere ni uko bavuga bati none icyo gitegwa kuko gisa na gishasha, coba isimbuka gute? Umuntu arimye iyi gitari ushobora gukuramo amahera angana gute? Murumva ko nizo ni intambamyi zizanye no kwigisha nkeya zisaba kumbura abantu b'abahinga cyane kuba bafise ubundi burorero bw'ahandi hantu maze gutewe. Hamwe n'intambamyi yo kubura aho barima kubera ko radi kwisi ndimwa iguma yaga ivanye nibirana by'abantu izo ni ntambamye nyamukuru hama akavuga bati none igiciro coco kingana gute mugabo nibaza ko ico kintu byinshi kitoya shoroshe kubakuramo ko bo nyine ibo bigurisha bahubwo ubirima amafishi bahagurisha ibintu bikozwe abivuye mu mwimbo wabo nibaza ko ico giciro coco coba intambamye ntoya cyane bivanye nuko mu gihe baba barimye umwimbo ukaba mwinshi usabo nyene kingurira harare amasabune
Nawe buhori Madeleine musanzwe muri mwishyira hamwe association abahumure ligerageza kwimbura ico gitegwa ja trofa bita ikivurahinda mu rurimi rw'ikirundi iyo association yanyu ibigejeje hehe kuvyerekeye umwimbu w'ico gitegwa mubivuga kwiki
urakoze ku mijambo eto twebwe kuri ico gitegwa nuko twari tubivuga kuva kare kandi twese kugufagishika twaragishimye cyane kandi twaragikengurutse icyo twane dusaba n'ubu niba tutabaze indimo zikwiye twebwe amashyirahamwe ari ngaha muri komine Gihanga yamaze gutangura kurima icyo giterwa cya jotrofa tubandanye hanyuma bazozana n'abandi babandanye hanyuma mugabo ntibatwinube abategetsi abari ku ntwaro nibaduhe imirimo ikwiye urukoko ruriho barashobora kuduha aho turimira leta ntibuza aho iduha kandi twohatera kandi bikagenda neza natwe inyimbi ibonetse bubona ko nabone mu muryango hari ikintu cisununuye barazi yuko ubukene buhari hamaze kuboneka amasabuni menshi hakaboneka amabuji amabuji arakenye nk'akarorero nk'ejo ngaha iwacu muri santire Gihanga bavuga ngo nta mabuji ahari amatara yabuze biratugora bicaha umuntu yirukanga kugura amabuji akabura aho ayagurira ariko tumaze gutangura kuyakora izine yacu imaze kuboneka twoba duhiriwe ari iwacu ni bose birakugorwa reka n'abandi bose mu Burundi twoca duza turafornisa neza kugira ngo abantu baronke icyo gikoresho cyokorwa kivuye muri jotrofa
minani Herman mu bantu bakura inyungu muri ico gitegwa muragurisha ibikivuyemwo nk'ayo masabuni mwoshobora kutubwira ukugene umwimbu wanyu mu gukoresha n'ingene uwo mwimbu ungana nico mutegekanya gukora mu minsi iri imbere kugira mwongereze umwimbu
yego murakoze ku mijambo urumva ico gitegwa ja trofa kuno twagikunze urumva nuko baje batubwira yuko kivamwo amasabune ikavamwo amabuji eka iravamwo namavuta yirango yo kwasama mashine ya magrupe twebwe rero twaciye tubikunda kubera kuko urumva ahiwacu nta giterwa cyari cegereye abanyagihugu cyavamwo amavuta hanyuma rero ico giterwa twebwe nkuko nanabivuze kare twagikunze kubera kuko naho haba muci icyuma ico giterwa kandi iciza cyacyo uragiterana n'ibindi bintu nk'ibigori nk'ibiharage eka ibintu byose bishika hafi atagenda kure cyane hanyuma ikintu cyaje gitegwa twagikundiye ni uko ugiteye rimwe kuko kiguma gikura niko kiguma cyama ciyongera umwimbo kikaguma cyama ni gitegwa udatera ubusi ejo ngusubire ugitera kandi ni gitegwa utera rimwe kikamara imyaka myinshi kiguma cyama icya mbere na mbere cyo twagikundiye nicyo hanyuma umwicyerekeye cy'umwimbo nacyo umwimbo urabona ko dufise ahantu hatoya twagiteye nka jewe nari narateye nk'ihegitari imwe iyo hegitari imwe rero yarashoboye kuvamwo kubera bwari bwa mbere ibiro amajana ane urabona ibiro amajana ane kubera bwari bwa mbere urumva ntibyategezwa kwama cyane ubu rero niyumvira yuko umwaka ushobora kuronka nk'itoni n'inusu cyangwa itoni zibiri ariko rero ikintu twebwe twari ko dusaba twasaba yuko imashini zibikora ngo zitwegereza none umushinga ntahe mbona impa yaraye atubaye ku imashini twiterura tukayitwara tukayegereza hari Gihanga ariko bishobotse bozoduha n'iyindi gira kabiri ubwabo n'ibindi nk'uko nari namye ndabisaba wasaba yuko nyakubahwa misantere wacu w'Igihanga yo dusabira ahantu nk'uko twebwe amashyirahamwe twari ko turiyunga kugira tuje hamwe ico giterwa ja trofa tugitere ahantu hanini kubera kuko amasosiyasiyo yose twagomba gukorana yo muri Gihanga kugira turabe ko ariho twokwiteza imbere kuko amasosiyasiyo nayo iyo yegeranye afashanya byinshi akaronka umwimbo muremure
tugaruke kuri Atanaze Mbonimpa Atanaze ico ciyumviro cabajemwe gute kuba mwahisemwo ico gitegwa ja trofa nta bindi bitegwa bindi bihari mwashobora gufata bishobora kuvamwo ivyo muri ko muravuga nk'amasabuni amavuta kanumwavu n'amabuji ni kuki mwafashe icyo gitegwa ja trofe
cyakashatse twagize twasanze ari gitegwa abanyagihugu bari bamenyereye mbwa batatu ntombero nyamukuru kwari gukingira birasimeza cyarukoko no guha uburyo bwo kwiyungunganya abanyagihugu bahegereye bakingiye ikibira batagikuyemo ubutunzi burimwo n'ibinyabuzima burimwo mugabo agashobora kuronka isubiriza kugira kibahe umwimbu n'amafaranga rero twabibonye mu bindi bihugu aza tugira n'ubushakashatsi baragiye n'ahandi kuraba ingene babikora haba mu Rwanda haba muri Burkina Faso usanga n'igitegwa koko ikora ahantu hari ubugaragwa nk'aho hasa na mu rukoko usanga uruzuba ari kwishi nuko bagiye barabivuga usanga ari igitegwa kimara imyaka myinshi agoza kukurikirana cimbuka uko imyaka iduga ariko cimbuka kandi kajyana n'ibindi bitegwa muri iyo ntumbero rero twagombye kugira tuti igitegwa abanyagihugu bafise tubereke tubamura amaso tubereke akamaro muri iyo ntumbero twabikoze
nyakubahwa administrateur wa komine Gihanga Ndayisaba Leopold bariko baravuga abahejeje kushikiriza ivyumviro vyabo Minani Herman na Madame Buhori Madeline bavuga ko ikibazo nyamukuru bahura naco ari uko badafise ahantu hanini hagutse bashobora gutera ico gitegwa canke umwimbo wabo gashobora kongerekana mubona hari inyishi mushobora kuba mufise kuri izo mpungenge zabo mugashobora gufasha kuronsa ahantu hanini bashobora gutera icyo gitegwa kugira umwimbo wiyongere.
Bo murakoze cyane ku by'ukuri intambamye yaho y'amatongo iriho kuburaho dushaka kurima yaguye mugabo nibaza ko nkuko tumaze kugirana amanama n'abazejeje gukingira ishamba cimeza rya rukoko cyane y'NCN ku by'ukuri turabona ko ni ishamba rigeramiwe hamwe twoshobora kuwatera ibyo bivura hinda byotuma kumbure tusubiza ishusho nziza iryo shamba cimeza kuko ivyo vyurahinda mu kubisoroma ntibabitema nibaza ko nicyo cofasha mu kurondera handi hantu ushobora kurima hama n'ikindi kintu nosaba ku by'ukuri cyo kuraba no kuraba tukagura karere tukaraba nk'amakomine duhana imbibe na cyane cyane nka Mucitoke komine ya Buganda tukaraba komine ya Musimbuzi kere n'ahandi mu kiyaya kuko iki ni gitegwa gikunda kuba ahantu hasa n'ahashushe buke buke atari ahantu hakanye nibaza ko gishobora kuba nk'aha mu kiyaya hanyuma kandi n'ikindi twosa ni uko abarimyi botahura neza ko icyo gitegwa gishobora kuba n'ibindi bitegwa maze bigatuma atampunge ngo umuntu yobwira agiteye n'ahandi hari bitegwa hanyuma n'ikindi kintu mbona cyiza cyane cyo dufasha ni kwiga kurima kijambere icyo gitegwa nk'uko turima umuceri nk'uko ubundi bushakashatsi bukorwa ku bindi bitegwa kugira ngo urime hato maze wimbure byinshi bakarambere kumbure n'ubundi bwoko bw'icyo kivurahinda ushobora kwimbuka cyane rwose kuko hari ibihugu bisa n'ibiri imbere cyane mu guteza imbere icyo gitegwa kivurahinda tukabifatira kw'akarorero maze natwe tukagwiza umwimbo bivanye no kurima kijambere no gutera imbuto zisanzwe zimbuka cyane kuruta
Radio Ijwi ry'Amerika ikiganiro gihijambo abatwumviriza kuri Radio Ijwi ry'Amerika Atanazi mbona impamvu yoyoye irishira hamwe tubane ndibaza kwirishira hamwe riharanira na cyane cyane ibidukikije munabye ico gitegwa ingaruka yacu kubijanye n'ibidukikije nta bibazo gitera hama kubijanye n'ukongereza umwimbu kuronka ahantu hanini y'ugutera ico gitegwa nibihe mwiyumvira muri yumvira nko kugukorera mu yandi nka commune ahana urubibe na commune ya Gihanga
umugambi wo kugiteza mu ntara yacu mu ntara ya Nyanzara igitegwa bikunda mu ntara ya Mayimbo igitegwa bikunda muri Bugesera igitegwa bikunda muri iyo ntumbero tumaze kugendera ayo makomini turaba aho biba basanga birahaba kugana n'abajejwe intwaro n'umutekano n'abanyagihugu ibyo twogushyira muri ayo makomine n'izo ntara twavuze ikindi gikomeye ni uko twobandanye ubushakashatsi dufatanije n'ibigo bibijejwe kugira turonke ubwoko bwimbuka nubwo ubundi barabibonye ahandi muri Burkina Faso mu bwoko dutera mu Burundi ni ubwoko bwita Jatropha Kurkas bwahasanze ari ubwoko bushika nk'ijana ku isi twarenderare ubushakashatsi aduha inyishu baza ko zizoba dutoye inyishu y'iyo mpungenge y'uko umwimbo utazafunguka gusumbya ubundi bwoko buri burakorerwa ngaha mu Burundi
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro giha ijambo abatwumviriza tuze kuri Minani Herman muramaze kugurisha ibiva muri ico gitegwa nk'ayo masabuni mwotubwira ukugene uwo mwimbo wanyu ukugene muri ko muragurisha ivyereke biva muri ico gitegwa ca jatrofa ico mwo kwifuza kugira ngo muronke umwimbu kurushiriza kugira ngo mugurishe ibiva muri ico gitegwa kurushiriza nico mwo saba ari inka administrateur canke atanazi mbona impa mwo shobora kubiducira ku mayanga
ego twebwe twaragurishije urumva mugabo nkuko nari namye ndabivuga iyo igitegwa cyose kiriko cama ubwa mbere urumva kiba kikiri hasi chama bike nari navuze je ko nari nashoye gutera ihegitari imwe kuko ariyo nari mfise narashoye gukuramwo ibiro amajana 4 ariko uyu mwaka ndabona yuko byiyongereye kuko uko gikura kiduga niko kiguma ciyongera umwimbo kuko ariko kigira amashami menshi aca ya mari menshi ubu rero ndategekanya yuko uyu mwaka nshobora kuronka hagati y'itoni imwe n'inusu cyangwa itoni zibiri urumva rero uwo mwimbo uri jewe ndabona kuzobushimishije kuko ndabona ko mu mwaka uzanaho bizobandanya biduga kuko uko kiduga amashanya akaba menshi niko cama byinshi kandi rero urumva naco ico twagikundira nuko nyene ari giti uguma wamura gusa atari giti utema ngusubire gutera bushasha urumva aho wamuye gikuye ko ivyamwa byose imvura iguye kirasubira kikaca kinaga cyacyongera kikagira urushugwe kikongera kikama ibindi
ayo masabuni mukuramo na masabuni y'ukwiyoga canke na masabuni y'ukumesa
urumva isabune zivamwo zirashobora kubizo koga zirashobora kuba nizo kumesa zikora byose ariko ahanini zari zo koga kubera ni isabune z'akamaro cyane kuko zifise ibintu zivura no ku mubiri ari nk'ubuherehere ari bisekera bijya by'abana eka zivura utuntu tw'utugwara twinshi nyine twitwa ku mubiri hanyuma rero urumva mwene izo ntizari zikwiye kuguma zimesura ndavuga zari zikwiye kuguma ari zo koga gusa
Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro k'ijambo abatwumviriza aho turi kumwe na Athanase Mbonimpa ayoboye Association Tubane ijeje gukingira ibidukikije akaba ari kagerageza guteza imbere igitegwa citwa Jatropha bita ikivura hinda mu rurimi rw'ikirundi ishobora kuvamwo amasabuni amabuji umwavu kikavamwo mbere n'uburyo bwo gutanga umuyaga nkuba turi kumwe kandi na administrateur w'intara ya Gihanga Ndayisaba Leopold turi kumwe na Madame Buhori Madeline hamwe na Herman Minani ngaruke kuri Madame Buhori Madeline mwariko muravuga ko ikibazo nyamukuru mufise mwishira hamwe ryanyu abahumure bagerageza gutera icyo gitegwa ariko utaronka ahantu hanini ugushobora kugwiza umwimbu wacu nikihe mwosaba ari Athanase Mbonimpa canke nyakwa administrateur wa commune Gihanga Ndayisaba Leopold kugira ngo babafashe gutuma muronka ahantu hahagije ugushobora kongereza umwimbu w'ico gitego
urakoze cyane ku mijambo niko nuko twane tubishaba kuva mu minsi iheze twarabasabye rwose yuko aho turimira ni hato kandi tuharima naho nyene turinze kwikoka harimo abantu batagira uko bari batishoboye tukarinda kuhakota kuko nta maparsera dufise akwiye hanyuma twasaba yuko nyakubaha mutane azimaze kuturonsa ako gatongo akakadusabira imbere nawe ne siguyiwe arinda gusaba ariko nadusabire kugira ngo iryo shyirahamwe ryacu tumaze kwishyira mu runani ubwo runani duce dukorera hamwe twese turi abanyagihanga turi muri komine yiwe badusabire uwo murima koko tuwurime ariko nk'uko nabisabye na jewe harimo abantu tutishoboye kandi dushaje mwebwe abakuru bacu tuzosaba nyakubahwa Mbonimpa aduserukire aze kutuguranira kanoti kadufasha kugira ngo turimishe uwo murima ukwiye duhamagare imashine kogere ko ziriho batuzanire imashini ziturimire hanyuma tuzobarihe tuzogerageza uburyo bwose bwo kuriha nitwoherana nibyo twasaba mutubwire imbere n'itongo ryo twoshyiramo iyo mashine hama tuzotakamba ntihatobura abagiraneza badufasha nka mwebwe nyene mukadufasha kubaka ako gasago ko gushyiramo iyo mashine kuko Imana yagiye imbere abantu bakayidufasha yaje nka do niko twabyumvise mu nama twaherukamwo twarashimiye Imana none namwe banyakubahwa mudufashe n'ukuri kugira ngo natwe turabe ko twumva ibuzimu tukajibuntu murakoze
nyakuba administrateur Ndayisaba Leopold mwashobora kwishyura ku byo Madame Madeline Buhori avuze
by'ukuri ntibarira busema kwirumye hato wiyimbura kandi ntushobora guteza imbere gitego nkuko nabivuze ni batako twamaze gutangura gufasha kugira ngo aharimwa icyo gitego ashobore kwaguka twavuga yuko gifise icyo gitego gya trofa kivura hirinda akamaro ntangere mo gukingira ibidukikije bibaza ko amwe y'ibintu tukora neza kandi nabone barabyumva tukagerageza kugitera hatagira ibiti nibaza ko ubyo nafasha nayo mashyirahamwe nayo nyine kuronkandi hantu akorera hanyuma ku bindi nabyo nibaza ko nukubana yatwigisha abanyagihugu na cyane cyane akajyamo n'ibintu by'ubumenyi nkuko nayivuze mu kuturonderera zijya zindi mbuto maze tugashobora kwimbura byinshi twarimye hato mbere tugashobora no gukoresha n'ubundi buhinga butandukanye hanyuma hari n'ahandi hantu tubona tugashobora kurima tudashoboye kuhashyira amazi na cyane cyane tutahavomeye ibindi biterwa twari tumenyereyemo mbarugo bitahafata abantu bo twashobora kuhatera icyo giterwa icyo kivura hinda kandi baza ko byadufasha kurima neza isi dufise tukayikoresha ku by'ukuri ugasanga turimbuye kuruta ibyo nibaza ko tubana twiganira kandi nibaza ko na ntambwe tugeze ko birashimishije kuko icyo giterwa hamwe twese twokumva akamaro kacu nibaza ko izo mpungenge dukoraho tukitera zohera kuko twese twocijukira hanyuma nkacasaba n'abarongoye asosiasiyo tubane ko nabo nyine bogerageza kugira ngo bakimenyeshe n'abandi ahandi mu yandi makomine batarakimenya kugira ngo naho nyine bashobore gucijukira uko ibidukikije ibiraba ikomine imwe ntibiraba umuntu umwe biraba twese muri rusange
hama nawe Athanase Mbonimpa wabyishura ko iki
ibidukikije ntibigira imbibe nk'uko nyakubahwa Musantera abisukirije nuko tuzokwegera ayandi mapfuve n'amakomine ibiterwa gikundamwo haba muri Bubanza Kibisosi Zumburarirare mu Kumoso no mu Bugesera bijanye n'uburyo tuba turonse ashaka ni uko tuzokwigisha abanyagihugu tubandanya tuba inyigisho zerekeye icyo giterwa na gatatu nuko tuzoza turadodora hirya no hino kugira turabe yuko igiterwa cyofasha mu kuzanira inyungu abanyagihugu cyane cyane mu kwingira ibidukikije no mu kurwanya bimwe bibangamiye ibidukikije mu Burundi no ku isi yose.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ikiganiro gihe ijambo abatwumviriza Minani Herman akuvyerekeye mwebwe mutanguye kugurisha ibiva muri ico giterwa jatropha bita ikivura hinda mu Kirundi kubijanye n'igikorwa cyanyu cyo kugurisha ibivuye muri ico giterwa ibibazo mufise n'ikihe musaba nka Athanase Mbonimpa ashobora kubafashamwo mu minsi yavuba cyane mu minsi iri imbere
murakoze kintu no saba umushinga ntanya kwa Athanase ko nubundi ari basanzwe badufashe yazanye ico giterwa twebwe urumva igiterwa arakiduhaye twaragiteye ariko rero nabandi bariko babikenera kugira babitere mugabo ahanini bakabura ahantu hanini babitere ikintu rero nagomba kumusaba nuko yo dusabira akaraba uburyo bwose bushoboka akadusabira kugira turonke ahantu hanini cyane tugitere uwe giterwa twaragikunze hanyuma umushinga ntanya Athanase yaramaze kuduha imashini yo kuzoza iragisya kugira twebwe tukikorere mwa masabune twebwe nyene n'amabuji hanyuma ikintu twozo hava dusaba ariko tubonye yuko byose bimaze kuba neza twozo hava dusaba nka credit ya gakamyonete kugira ize iragikora mu murima ikijana hi mashini zobiri numva atani bindi byinshi no kuri banda musaba ku munezero dufise
ari cyo mubona mwofasha mu bihe bya vuba Athanase
bizanyigisho nkuko twabasabye ko baje hamwe bakiyunga bakatwereka aho bazoshira iyo mashini izakira arabonetse cha gatatu aravuze cyerekeye ibintu by'ingurane kugingurana abantu baroye hamwe gutabonetse rero tuzobana tubiganira n'ababatwara n'abatwara aya mashira hamwe n'abanywanyi babo bwo twimirije kandi mu minsi yavuba tuza kumva imbero byabo aho bigeze cyerekeye kujyana iyo mashini ibegereye bamenye kuyikoresha bamenye kuyitunganya kandi tuzobaha nuko tuzobereka n'umutekinisi mu mashini ra gutunganya imashini akazara ibereke n'ikora kanatsena nabo nyine bakaronga umunywanyi muri bo afata uwo mugambe mu minwe twifuza ubu nuko abanyagihugu twigishije icyo giterwa kugishyira mu minwe yabo ni ukuvuga mu kugitunganya kuva mu kugitera mu kucyubahiriza mu kugitunganya no mu gukora ibivuye muri icyo tugurahinda dushaka ko umugambe ubu wabo ngo tubaha ubumenyi abaha n'inyigisho hashobora no kwasiterukira aho badashobora gushyika cyane cyane mu kwegera abajejwe intwaro abajejwe amatongo kugira bafate akabazo bari bashyize mu mvugo cyerekeye amatongo mato kugira basobe gukorera hamwe ahantu hanini kugira n'umwimbu wongerekana
mwavuze ko iki giterwa kitavamwo amasabune gusa n'amabuji hamwe n'umwavu gishobora kuvamwo n'umuyagankuba n'amavuta ashobora gukoreshwa mu modoka mwatanze akarorero ka bus mu Rwanda itusanzwe ikoresha amavuta avuye muri icyo giterwa ni ikihe mubona mwokora kugira ngo imigambi nk'iyi ishobore kwaguka n'amabisa handi cyanke uwo muyaga nkuba uboneke uvuye muri cyo giterwa ndazi kwa migambi iri imbere mugabo mufise mu mutwe mwo bitubwira muri make cyane
Ambere no kumenyesha cyane uruhara runiniya urugero runiniya amafisho gitego. Aba nuko na leta ishobora kwifata mu ngongo kuko tusanze dukorana nayo haba mu batwara abandi haba mu kigo INCN ubarira n'ayandi makungu dukorana amashyirahamwe ajejwe ibidukikije cyo tumaze gushikako kugira dufate mu mugongo uburyo mu minsi iza nkuko bigirwa n'ahandi habonetse amatongo akwiye nta kibuza agashatse kabufi umunyetsi ashobora kuburondera n'ahandi ngo twagiye tutabirondera ahandi tubaza yuko minsi izoza ari igitebo gishobora kugira ingirakamaro haba mu gukoresha amamoteri haba gukoresha imodoka haba no muri izo bindi twavuze by'amasabuni haba n'ibyo byerekeye umwavu izo zose ni ibintu bishobora gushyikwako igikuru ni uko intambwe twabonye ari nziza kandi n'abanyagihugu bacijukiye kandi bafashije cyane mu kumva uwo mugambi.
Ikiganiro twateguye ngihijamba batwumviriza kuri radio y'Amerika ki hafi kuturangira umwanya ni muto yamana nashaka nyakubahwa administrateur wa commune Gihanga ndayisaba Leopold agire cyavuga nimba ari icyo mu ofisi mushobora gushikiriza muri make cyane mbere yuko urangiza iki kiganiro kubijyanye n'iki gitego.
Murakoze cyane. Ikintu cyiza nuko ubukirakamo cyane yandi mashyirahamwe murumva ko iri shyirahamwe ari ryo rimwe ryonyine ririko riragerageza guteza imbere kino gitego ni ugutera akama yandi mashyirahamwe ku by'ukuri asanzwe yitaho ibijyanye n'ibidukikije kugira ngo nayo nyine afate mu mugongo haba mu kugira ubushakashatsi byerekeranye n'icyo gitegwa kugira ngo tubiteze imbere kuko tubona yuko gishobora gufasha haba mu gukingira ibidukikije haba no guteza imbere abarimyi bacu. Hanyuma nkaca ntera akama n'abanyagihugu bose kugira ngo bijukire icyo gitegwa ntibakibone yuko umenya nta kamaro gifise hajya nasanze ko kutaja hamwe n'abandi cyangwa utarabira akarokeza ku bandi bituma ugumye inyuma mu bijyanye n'iterambere. Bizaza ko iryo shyirahamwe ryacu association tubane ritatereza amaso hanze y'ibihugu ha mu yandi makungu bizaza ko nabona akari gushobora kugira icyo batereye ku bijyanye n'iteze imbere icyo gitegwa. Asaba ko rero ubushakashatsi kuri ico gitegwa ku by'ukuri bwokomera mbere nkasaba n'ubushikiranganji kurimye n'ubworozi gufata nkama ico gitegwa bagifite nk'ibindi bitegwa kujya bateze imbere ibigori kujya bagira ubushakashatsi ku muceri bagira ubushakashatsi no kuri ico gitegwa maze bishobora kugiteza imbere hanyuma abanyagihugu ku by'ukuri bashobora kwisonona bave mu bukene mbere n'igihugu nacyo nyine gitera imbere. Hasigaye muri make kubandanya dushyira ingufu hamwe na cyane cyane abo turongo abanyagihugu n'ayo mashyirahamwe nyine nkatera kabo mbere n'ikigo INCN kugira ngo byo tumaze iminsi tuvugana kugira ngo babishyire mu ngiro maze nabo nyine tubafashe gukingira ibidukikije cyo kibira cyangwa iryo shamba kimeza rya Rukoko tubafashe kuko twabuze ko ibidukikije bigira imbibe kandi ibidukikije ntibiraba umuntu umwe biraba twese atanu mapfa inyuma.
Murakoze cyari ikiganiro gihijambo abatwumviriza kuri radio y'ijwi ry'Amerika aho twari kumwe na Athanase Mbonimpayoboye association tubane kingira ibidukikije twako tuvuga ku gitegwa Jatropha bita mu Kirundi ikivura hinda gifasha kuvamwo amavuta amasabuni amabuji eka umwavu gishobora no gutanga umuyaga nkuba. Twari kumwe kandi na administrateur w'intara ya Gihanga nyakubanda Isaba Leopold. Twari kumwe na Madame Uhori Madeline ari mu bantu bimbura icyo gitegwa cha Jatropha na Minani Herman ari mu bantu bakuri inyungu muri icyo gitegwa mu kugurisha ibintu bikivuyemo nk'amasabuni n'amavuta. Turabashimiye mwese kuri iki kiganiro murakoze.
Murakoze.